Luka ikigabane cy'19. Ashiki Yeriko ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwangira kubwishengero kuko yari mugufi. Arirukangaje imbere yurira igiti cyitwa umusukomora ngo murabe kuko yagirace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati:
Zakayo, ururuka vuba kuko uwo munsi nkwiye kurari wawe.
Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati:
ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha.
Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati:
Laba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane.
Yesu amuvuga ko ati:
Umusa gakiza gashitse muri iyi nzu kuko na wari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye.
Bakiri ko barumva ivyo, avyongera ku mugani kuko yari hafi Yerusalemu, kandi kuko biyumvira yuko ubwami bw'Imana bugira bubone ku mwanya. Nuko aravuga ati:
Habaye umuganwa yagiye mu gihugu cha kure kwimikirwayo ngo agaruke. Ahamagara 10 bo mubishikira biwe, abahibi ngorongo 10 byiza habu, arababarira ati: Muyacuruze gushikaho nzozira. Ariko abantu biwe baramwanka bamukurikiza intumwa bati: Uwo ntitugomba kwatuganza. Agarutse amaze kwimikwa ahamagaza ababishikira yasigaranye ya mahera ngamenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. Uwa mbere arengutse aravuga ati: Mugenzi, ibingorongoro byawe byungutsemwo ibindi bingorongoro by'inzahabu 10. Aramubwira ati: Wagize neza muntu wanje mwiza, ko wabaye umwizigirwa no kuri gito cane n'ubu umutware w'ibisagara 10. Uwa kabiri arengutse aravuga ati: Mugenzi, ibingorongoro byawe byungutsemwo ibindi bingorongoro 5. Uwo nawe aramubarira ati: Nawe twari ibisagara 5. Uwundi arengutse aravuga ati: Mugenzi, ngiki kingorongoro cawe nabitse gitekeye mu kiremo, kuko nagutinye kuri umuntu w'umuhambazi uterura ibyo utahateretse, wimbura ibyo utarimye. Aramubwira ati: Ndagucira urubanza ku byakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubiwe. Ko wari uzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, nterura ibyo ntahateretse, nimbura ibyo ntarimye. None se cakubujije guha abacuruza amahera yanje? Nanje nagaruka nkayakwaka n'inyungu yayo. Abarira bahagaze hati: Ni mu mwake ca kingorongoro mu gihe ufise ibingorongoro 10. Baramubwira bati: Mugenzi, mbega ko afise 10. Ndababwira, ufise wese azohabwa, ariko udafise azokwakwa n'ico yari afise. Ariko abo bansi banje batakunze ko ndabaganza nimubazane hano mubicira imbere yanje.
Yesu ahejeje kuvuga ibyo aje imbere aduga aje i Yerusalemu. Ageze hafi y'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa arababarira ati:
Nimuje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogo biziritse ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture muyizane. Kandi nihagira uwubabaza igitumye muyizitura, mumwishure ko sobuja ari wayigomba.
Abatumwe baragenda babisanga uko yabibabwiye. Bariko barazitura ya nyana y'indogoba, bene yo barababaza bati:
Ko muzitura iyo nyana ni biki?
Barabishura bati:
Databuja ni wayigomba.
Bayizanira Yesu, bayishyira ko impuzu zabo, bayitereka ko Yesu. Ariko aragenda basasa impuzu zabo mu nzira. Agira shike ageze ku kamanuko k'umusozi wa Elayono, icengero ryose ry'abigishwa ritangura kunezerwa no guhimbaza Imana n'ijwi rirenga bayishimira ibitangaza babonye byose bati: Abafarisayo bamwe bo mu ishengero baramubarira bati:
Mwigisha, sibiza abigishwa bawe.
Arabishura ati:
Ndababwire, aba ni bahora amabuye arasemerera.
Ashitse hafi abona igisagara arakiririra ati:
Uwo munsi yumenye iby'amahoro, ariko ubu bihishijwe amaso yawe. Kuko iminsi izokuza ko ahabansi bawe bazokurundira ikirundo civu kigukikije nabo ubwabo bakagukikiza bakakugariza impande zose bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse kurindi kuko utamenye igihe wagendewemwo.
Yinjira mu rusengero atangura guhindira hanze abarudandarizamwo arababwira ati:
Yanditswe ngo ingoro yanjye izoba inzu yo gusengeramwo ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambutsi.
Kandi yigishiriza mu rusengero iminsi yose ariko abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe n'abantu bakuru bakuru bo muri ubwo bwoko barondera ingene bomwica babura uko bamubwira kuko abantu bose bari bamurundanye ko batamariwe.